Radio Ijwi Jamaica. Ijwi Jamaica irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe ni Frederic Munikije
na Fidel Nyonga.
Ego mu mugambo CNDD turanezerewe cyane niyo nsinzi. Bambere ho tubanje gukeza umukandida wacu Perezida Nkurunziza. Hariho dutengurukiye abanyagihugu batugomwe, ntabwo dutengurutse amajwi kuko amajwi iyo turonka umwanya wo kwiyamamaza ntiyari kubayo yonyine.
Abo ni Pascal Nyabenda ayoboye umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD na François Bizimana umuvugizi wa Gatongo ayoboye Urundani. Amizero y'Abarundi bavuga ko kugene baki ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ari rusa kuba mu Burundi. Iyo nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama uyu munsi ku wa gatanu niho yashika i Nairobi mu gihugu cya Kenya, aho bitekanijwe ko azoja mu nama nkuru y'abikorera utwabo mu gikorwa cyo kugwiza ubuzi n'ubutunzi. Muri iyo nama niho hazovugira kandi ivyerekeye umugambi wo gukomeza ubucuti buhagaze ku butunzi hagati ya Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibihugu byo muri Afrika munsi ya Sahara. Igihugu cya Kenya nicyo gihugu cy'amavukiro cya se wa Perezida Obama. Mubaye ubwa mbere umushikiranganji Obama agendera igihugu cya Kenya ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nacyo gituma urwo rugendo rwari rurindiranywe igishika cyinshi. Urugendo rwa Perezida Barack Obama rubaye mu myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwiwe. Ibyo bishobora kuba byatumwe n'uko Perezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yaracagirizwa ibyaha bikomeye. Sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha bikomeye yarahevye ibyaha yari yamwagirije ngo kuko yasanze atavyagirizo bikwiye bihari. Bitekanijwe kwa abategetsi uko ari babiri babonana. Ku munsi wa Mungu umushikiranganji Obama azogendera igihugu cya Ethiopia, akazoba rero abaye Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendeye icyo gihugu. Bitekanijwe ko azobonana n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia akongera agashikiriza ijambo abategetsi bo mu ishyirahamwe rya Afurika rifise icicaro ku murwa mukuru Addis Abeba. Amashirahamwe hajejwe hagati ya kazi na muntu yarateye akamo Perezida Barack Obama kamusaba gukoresha urwo rugendo rwiwe muri ibyo bihugu mu gusaba kwa gati ya kazi na muntu kubahirizwa. Mu kwezi guheze naho Perezida Obama yarateye igikumu ku ngingo yongereza ikiringo cy'imyaka 10 itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimaze imyaka 15 rikomeza udandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu byo muri Afrika.
Umushikiranganji ajejwe kwibona abansi wa Amerika Ash Carter yabonanye n'abategetsi b'abakurde mu rugendo rutatangajwe yagize ku mugomo mukuru w'intara ya Kurdistan Erbil mu gihugu cya Iraq. Ashkar yashitse mu gisagara cya Erbil mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu, aho byari byitezwe ko avugana na perezida w'intara ya Kurdistan Masoud Barzania acuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagwanyi b'abakurde na bamwe mu bagwanyi bakomeye mu rugamba rwo kugwanya intagondwa z'umugwi Islamic State mu ntara igenga y'abakurde yo mu buraruko bwa Iraq mu gihugu bihana imbibe na Siriya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziko zifasha mu bijanye n'umutekano. Yamara Masoud Barzani aridoga mu kuvuga ko iyo mfashanyo idakwiye kugira bagwanye bikomeye umugwi Islamic State. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Ash Carter yashitse mu ntara ya Kurdistan umunsi umwe inyuma y'uko agendeye umugwa mukuru wa Iraq Baghdad, aho yiboneye ubwiwe utwigoro tugirirwa hamwe n'inteko za Amerika n'inteko z'igihugu cya Iraq mu gutuma abagwanyi b'umugwi Islamic State batagira intambwe.
Muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika. Ibiharuro biherutse gutohozwa vyerekana ko Leta Zunze Amerika zitarashika mu bihe ivanguramoko hagati y'abirabura hamwe n'abazungu ritakivugwa. Iryo tohozwa rivuga ko ibihe byo kubana ataburya ugwara ubundi abantu bose bari bifuje inyuma yaho perezida wa mbere umwirabure atorewe gushika ubu bitarashika. Abanyamerika batandatu ku banyamerika 10 bavuga ku mubano hagati y'abirabura hamwe n'abazungu wifashe nabi, mu gihe Abanyamerika bane ku banyamerika 10 bavuga ko uyu mubano uguma uba nabi kurusha. Ivyo vyatohojwe n'ikinyamakuru The New York Times hamwe gifatanije n'ikinyamakuru CBS. Inyuma gato yaho perezida Barack Obama atorewe, abanyamerika babiri kuri batatu bavuze ko umubano hagati y'abanyagihugu wifashe neza. Mu 2008 gihe perezida Barack Obama yariko ariyamamariza ikiringo cy'iyo cya mbere, abanyamerika babirabura 60% bavuze ko umubano hagati y'abirabura hamwe n'abazungu wifashe nabi. Inyuma yaho atorewe ico gitigiri caciye kigabanuka incuro zibiri.
Radio Amerika i Washington DC igipolisi muri leta ya Louisiana nga muri leta zunze za Amerika cyatangaje izina ry'umuntu yitwaje ibigwanisho yishe ejo kwa kane abantu babiri akomeretsa abandi 9 mu kibanza abantu barabiramo sinema imbere yuko yiyica abategetsi mu gisagara cha Lafayette batangaza ko bariko barondera ayandi makuru yerekeye wagize ico gitero John Russell Hauser afise imyaka 59 umukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cha Lafayette Jim Craft avuga ko Russell Hauser ari umuntu atagira haba hazwi abantu bagera kwijana bariko baraba filme yitwa Trainwreck igihe yatangura kurasa abari baje kurorera iyo film umutegetsi mukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cha Lafayette Jim Craft avuga ko vyagaragara ko yashaka kurasa abo bantu ntacatangajwe kumvo zoba zatumye ica abo bantu Perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ejo kuwa kane mu kiganiro kuri BBC amasaha make imbere y'uko ubwo bwicanyi buba muri ico kibanza abantu barabiramo sinema ko ababajwe nuko atashoboye gutuma amategeko akomeye agenga gutunga inkoho arengana Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ugwego rujejwe ivyerekeye imiti mu karere k'Iburaya the European Medicines Agency rwatanze uburenganzira ku rucandago rushasha rwa malaria mu bishobora kuzotuma ugo rucandago rurekurirwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ugwego the European Medicines Agency rwatangaje no musi kwa gatanu ku ugo rucandago rwitwa Mosquirix Changhe RTSS gotegerezwa kurekurirwa ku bibondo n'abana bakiri bato naho ivyavuye mu igeragezwa ry'ugo rucandago bitagenze nk'uko abantu babishaka ku rucandago rwahinguwe n'ihinguriro rikora imiti GlaxoSmithKline ribifashijwemo n'umugambi wo kugwanya malaria PATH Malaria Vaccine Initiative n'ifashanyo y'ishyirahamwe Bill and Melinda Foundation rushobora kuba urucandago rwa mbere rwa malaria
muri komura bandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika risamanira yo Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibigano twateguriye birabandanya
Radio y'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere dutangura kuyerekeye Burundi nyuma yo kwivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu arihutse kuba mu Burundi ibitangajwe no musi kwa gatanu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na François Bizimana umuvugizi wa Agatongwasa ayoboye urunani amizero y'abarundi aramubwira kugene yakiye ivyavuye mu matora
ubwa mbere ho nagirenda babwire yuko twebwe nta mwanya ukwiyamamaza twigeze turonka kugira ngo turonke amahirwe yo kurondera amajwi ariko twasanze nazo taronse umwanya wo kwiyamamaza abanyagihugu badukunda bose ku buryo mbere baduhaye amajwi tutagiye kwiyamamaza ariko gituma dukenguruki abo banyagihugu badutoye kandi tutaronse umwanya wo kuja kwiyamamaza icyo nicyerekana yuko je turonka kanya gakwiye yuko koko bari kuduha majwi menshi gose hariyo dukengurukiye abanyagihugu batugomwe ntabwo dukengurutse amajwi kuko amajwi iyo turonka umwanya wo kwiyamamaza ntiyari kuba yo yonyine
muba mufise akango nongono eka muba mubona ko mwagize amakosa kuba mutagiye muri ayo matora kuva mu ntango ko hari gihe umushyirantahe gato yagumye hakana ko atazoja mu matora naho yagumye ko mariste yabitoza
oya ntakangongono dufise kuko twe twakomeje kubahiriza iyo twahanuwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umuryango wa Afrika hamwe n'amakungu ko bari batubwiye bati muzoje mu matora ari uko habonetse ikirangamisi mwese mwumvikanye ko kugeza rero amatora ayo bavuze yabaye y'umukuru w'igihugu ico kirangamisi nitwacumvikanye ko twebwe rero ntakangongono dufise twebwe kuko ivyo bagize babigize barenze ku masezerano bari bagiriraniye n'amakungu kandi mbere mubagiza ayo masezerano harimwo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni waba ubizi neza kuko nta na rimwe muri ayo manama hose leta y'u Burundi itari iserukiwe twe twakomeje twibaza rero yuko leta izi yagiye kuvugana n'abo basanzwe bacuditse yuko bazoheza bakabishyira mu ngiro ntibashyize mu ngiro rero twe ntakangongono dufise twebwe tugira tuti leta yari isanzwe duserukira izi yagiye kuvugana nabo basanzwe bakorana ntiyabisize mu ngiro.
Ariko muvuga ko izo mpanuro mwaronse ari mbi muravye amajwi menshi mwaronse mutiyamamaje.
Oyi izo mpanuro ntabwo ari mbi nabuhoro buhoro twebwe mbere n'ubu bogira bati cakiranga minsi mwumvikanye ko naho coba mu minsi ibiri kurikira canke mu minsi itatu canke mu mayinga ngahe tukosafuja kwiyamamaza tugaheza rero tukarondera ubutegetsi nkuko abandi babigenjeje naye handi kanda buhoro buhoro twe twidogera izo mpanuro nabukebuke abo twidogera nabatu nabatakurikije izo mpanuro twahawe n'icyuti nabagenzi
iteko shingiro ry'igihugu rivuga ko umugambwe aronse nk'amajwi atanu ushobora kuronka ikibanza muri leta mega mwe kwaye majwi mwarengeje muzoja muri leta
nagira ndakubwire yuko muri izo mpanuro twahawe n'icyuti nabagenzi bavuze yuko hazobaho leta irimwo bose ico bise gouvernement d'union nationale iyo habaye rero gouvernement d'union nationale no kuvuga yuko abantu bashobora kuyijamwo babanza kumvikana iyo leta ingene ibimeze n'ingene bashobora kurangura programme bakayumvikanako twebwe rero niyo baduhamagara tukavugana ingene iyo gouvernement d'union nationale iyo bimeze tuzobitaba reze turabe kuko nahanye ndakubwira yuko dutegerezwa kwisunge twahanuwe n'inshuti n'abagenzi yaba muryango wa Afrika y'ubuseruko wa Afrika canke ishyirahamwe mpuzamakungu nibo baduhanuye yuko hobaho leta irimwo bose guverinoma d'union nationale cyane cyane bivuye mu nama yabaye ku igenezo rya gatandatu kuno kwezi hari i Dar es Salaam urumva rero guverinoma d'union nationale cyo ni icyifuzo nyene cyo kucyifuzo rero mucamwicara hamwe mukabivugana nibo baduhamagara tuzoraba rabe yuko twojamo cyane tutoja
hari ibindi bihugu muzi bigira amatora bikaje bigira amareta y'ubumwe canke bazokurikiza ibwirizo bashingiro bivuga ko umugambwe wose uronse amajwi atanu ku ijana uja muri leta
eh ahubwo uvuze uti hari ibindi bihugu byoba tuba tuzi yuko amatora aheze baheza bakagira iyo leta y'ubumwe nta nibindi bihugu mbere tuzi naho nyene amatora ashobora kuba aho nyanzwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano baba bagiriraniye n'abategereza kwitaba ayo matora.
François Bizimana umuvugizi wa Agaton Rwasa murakoze cyane gose kwa nyuma duhaye
murakoze namwe.
Frederic Nkundikije yavuganye kandi na Pascal Nyabenda ayoboye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD nawe nyene aravuga kugene bakiye ivyavuye mu matora.
Ngo mu mugambo CNDD-FDD turanezerewe cyane niyo ntsinzi bambere ho tubanje gukeza umukandida wacu president Nkurunziza kuko vyerekana neza ko abagumya banga ari bo banywanye umugambo wacu CNDD-FDD batihenze mu kumushira imbere kugira ngo abariwe abo umukandida mu matora ari mukuru w'igihugu. Turanezerewe cyane rero tunezerejwe cyane cyane nuko abene matora kandi hari havuzwe byinshi hari harabaye mbere n'abavuga bati ni mwitaba amatora muzomererwa nabi ariko bo baravuga bati dushaka amahoro dushaka demokrasi ikindi naco babikoze mu buryo bw'umutekano kwatunze cyane rero nino nsinzi
nkuko muwizi imigambwe itari mike ntiyagiye muri aya matora ariko hakaba hari umugambwe waba waronse ikibanza cya kabiri eka umushyira ntahe rwasa akaba yaronse amajwi atari make mbe akaba kandi avuga ko ataronse akanya ko kwiyamamaza iyo yiyamamaza umugambwe umurongoye muri baza ko ari kuronka amajwi angana gutyo.
Jewe nibaza ko yabeshe yarabeshe abesha makungu abesha nkubwo n'ababizi mugabo twe twari tubizi kuko twarabuye bakaba barakora yaragize icyo bita imyiyamamazo inzu ku nzu icyo nkumbure atashoboye gukora nibijya byo kugenda ku mastade n'ahandi ariko bijya nabyo sibyo bizana amajwi ibizana amajwi na twebwe hajya tugenda ku mastade bijya sibyo biduha amajwi ibiduha amajwi ni ibyo dukora mu mitumba hirya no hino twigisha na cyane cyane kuko hari bigoye biza yuko yakoze kampanye yakoze gusa kampanye y'inzu ku nzu amajwi rero yaronse nayo yakoreye
muri iki gihe abahuza bariko barahuza abarundi bariko baratera kamu gasaba yuko hoba nka leta y'ubumwe inyuma y'amatora iyo leta y'ubumwe mwibaza ko yoba imeze gute.
Erega twebwe kuva tuja no muri bijya biganiro ntitwigeze twanka yuko haba leta y'ubumwe ya noneho no muri 2005 iyo leta yarahabaye ariko twebice tuvuga yuko ari leta itegereza kuba yisunze amategeko mwibwirizwa shingiro rero kugira ngo uje muri leta ubihabwa n'abene gihugu no kuvuga ko tegereza kufisa amajwi 5% kugira ngo ushobore kujya muri leta cyumvikana ko rero kugira ngo iyo leta y'ubumwe ijeho hariho ibibanziriza ibitegereza kubanza gukorwa kugira ngo bitegure inzira yingene iyo leta yoshobora kuja
muri iki gihe kandi imbere y'amatora eka n'imbere yuko amatora aba harabaye ikibazo cy'urwaruka ruri mu gambwe uri ku butetsi mbega icyo kibazo cy'urwaruka ruri mu butetsi bita imbonerakure muzo gitorera inshugute kugira ngo abarundi bose bumve ko batekane
urwaruka rw'imbonerakure nta kibazo rwigeze rutera yabaye gusa ikintu cy'icitwazo kugira ngo abanyepolitiki bashobore kuvuga yuko amatora adashobora kuba mu buryo butekanye mbega none imbonerakure nizo zaturiye abantu mu Nyakabiga imbonerakure nizo zaturiye abantu mu zaci bitoke zibira amabarabara nizo zagiye zirarasa abapolisi izo ni imbonerakure mbega rujya rwarukago rwagize bijya bagwita ngo iki rufise izina iriyihe imbonerakure rero nta na rimwe bigeze babangamira amahoro n'umutekano hari n'abari mu makomite y'umutekano ku mitumba itandukanye bari kumwe n'abandi ya yandi twita amakomite mix no kuvuga rero yuko icyo cyabaye icyitwazo imbonerakure nta na rimwe zigeze ziba intambamye y'amahoro n'umutekano
mu mugambwe SNDD FDD harabaye indyane ziboneka cyane rwose aho abategetsi batari bake mu mugambwe eka bavuyemo ubu bakaba basa n'abagwanya hari ikintu umugambwe utekanye kugira ngo usubize abanywanyi bayo bose mu ruhongore
ego nibyo mu mugambwe SNDD FDD harabaye utubazo abatabona kumwe ibi by'amatora twari ko turajamo na cyane cyane bifatiye ku kiringo cy'umukuru w'igihugu nibyo ibyo ntawo bihakana ko byabaye ubu rero ko twamaze kugwana runo rugamba rw'amatora tukabona yuko ruri kurafata inzira tubona neza yuko tuzosha twicara mu mugambi rero turabe icyo kugwa mu byukuri umuntu arashobora kuba arababwira bimwe ibyo umuntu yibaza bishobora gukogwa nuko hashobora kuba nk'ikiringo abo bose bifuza kugaruka mu ruhongore buhabwa hanyuma bakaza bisunze amategeko y'umugambwe na cyane cyane ibizoba byashitswe ko tumaze kwicara hamwe tukavuga tuti turashobora kwakira aboza bavuga bati twarihenze
uwo yari mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi SNDD FDD Nyabenda Pascal yaka aravuga kubwire bakibi byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuva mu Burundi
Abarundi batahuka bava mu Rwanda baguma byongera umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa yashitse ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi mu ntara ya Kirundo aratubwira rero kuruja n'uruza cyane cyane kubahunguka wiyongereye cyane rwose ikagwagumye ari rwose uyu munsi naho bimeze gutya ariko hari n'abandi barundi bake babandanya guhunga reka tumutega amatwi
Modoka z'umusubirizo zambaye plaque z'i Burundi zimwe muri zo zipakiye amamatera n'ibikapu zerekeza i Burundi ziva mu Rwanda. Imirongo minini y'abarundi biyandikisha ko batashye imbere y'ibiro by'abinjira n'abasohoka. Ibyo nibyo twasanze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi Nemba ku karere ka Bugesera. Abinjira n'abasohoka batubwiye ko byageze mu masaha ya saa sita bamaze kwakira ababarirwa muri 300 bavuga ko batashye Burundi ku bushake benshi muri bo bavuga ko bacyuye abana ngo bige
nta mubyeyi n'umwe ari ngaha yo bavuze ngo avuye mu Rwanda gi Burundi ngo nukubera yumvise amahoro
no kuvuga ngo mwabuze amahita muri bankumva neza
cyane nuko dutegeje kutwara abana ko umva umuntu yarabyaye nta bundi buhinga
je mise mwakumvika abana bagende gukora ibizami hama bazahita bagaru
kubiki batagumaye
kubera mbona karere katameze neza
none nibo ngo nta mahoro araboneka kugurungitsa abana
cyumwe rugishize
umutekano
nabyo numva ta mahoro bimpaye ariko nabyo ni ngombwa kugira bagende bakora ibyo bizame hama rero bazagaruke n'ugusenga imana nyene bazigamike cyumwe rundazi nta bizosha bibana
kuri iyo mirongo yabibaruzaga harimo n'abanyeshuri biga muri kaminuza bagiye kwiga ariko n'ubuzima bari babayemo mu Rwanda bicumbikiye bwa ringume
nuko nyene utsuye mu Burundi ubuzima buri ku Rwanda ya mu Burundi turiko turiga nta mpamvu yo tuma tuguma mu Rwanda kubera tuko tucegwe ibyigo kwa bandi bako barabandanye hanyuma ikindi naco mu Rwanda ubuzima ntibworoshe uri umpunzi ntibworoshe kaba kwibeshaho gufungura aho uryama biragoye
abana batababyeyi babo bajyanye kwiga baza umwe kuri mu gihugu cyabo uyu ari mu kigero cy'imyaka 7 yigaga ibujumbura
na ugiye he
i Burundi
ugiye mu biki
bishure
uzagaruka ryari
hashize icyumweru
kuki utaguma yose
naguma yo kubera hari ibibazo
muri rusange imibereho yo mu Rwanda kubajyanye n'abatajyanye abana kwiga ngo ntiyari boroheye
ubuzima burahenze ubuzima buragoye kuvuga ngo ari aho bigorana nyine ukabona ko iminsi ukwitera ihera niko nibintu bigera bikakugora
nabaga muri abantu bangaye mu muryango
ta 12
12 duhubwo buzima ukuntu bwari bumeze
bwari bugoye ariko twe twagize imana canke ngo twagize amahirwe nuko twari mu muryango dusanganywe nukuvuga ngo dusangire ibyo dufise twebwe twashobora kuronka kabiri ku munsi tugafungura neza abana bagafungura neza nibindi byimbesha mubiri bikaboneka byamwa by'abana mata ariko turazi ko abandi bigoye
iby'i Burundi ariko bikomeje guteza urujijo rukomeye bamwe baratahuka nubwo babikorana amakenga adasanzwe abandi bahunga aba babwijwe irya Amerika ko bari bamaze iwabo iminsi mike batahutse aho nabasanze ku mupaka w'ibihugu byombi ntibashobora kurenga inkiko z'u Rwanda kuko baca bashimutwa barashakishwa n'igihugu cyabo cy'u Burundi.
Unarahungutse hama bacambwira ko hari umutahe undondera mu Kirundo uvuga ko ari cyo hari mandadare impiga kandi ta politiki ndimwe atane kimwe ndimo ta bintu bya politiki njamwe na migumuko numvise ko bashaka noneho ndasubira inyuma ndimo ndahunga subira kwana kandi
nari umuntu wikondondera ndindondera twanje ndondera akazuza kanje nashaka kwiteza imbere umuryango wanje mu Rwanda wabana bamaze n'umugore amaze ukwezi je na i Burundi nkaza ndabagemurira ngaruka atakintu na kimwe kindi mbona niyagiriza kandi naho nyene mudamu wanje yagiye kwera urwa banyikunye bamfata umuryango wanje nubura cariyo ubungiye kubusanga iyuri uri niyo mpunze kubera ko barandondera ndatashe byitwa ko ntashe mu Rwanda urumva ntakundi ndahunze ko niko ndarondegwa katakintu na kimwe niyagiriza
abahunguka se byambuze uko ngira nibagera i Burundi bazabyitwaramo bate ikoranabuhanga ryateye imbere barifata nk'imwe mu nzira zizabafasha mu kugerageza kwirwanaho
ni kuvuga ingwano za kera sizo ngwano z'ubu kuko ubu harakoreshwa ibyuma byinshi ni kuvuga ngo umuntu abwiguma ari kuri communication agoma abaza ati ibintu byifashe gute ni kuvuga ngo nuno munsi turararaye ariko hagize ikintu umuntu yumva arashobora guca asubira akayanyaga none se twagira gute
umugambi wo gutahuka ku barundi bari bahungiye mu Rwanda wumvikanaga nk'inzira itangiye gutanga isura nziza ku gihugu kirimo imidugararo ya politiki ariko kumva bamwe bahunguka abandi bahunga byo ni ikinyuranyo imibare ya ministeri y'impunzi kubaciye mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera kuri uyu wa 4 ni 20 mu gihe kuri uyu wa 5 babarura barenga 50 aho byari bigeze byasabaga ingufu zidasanzwe ngo 140,000 by'impunzi z'abarundi zitangira gutahuka na nkomyi ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika mu Kirundo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi
mu Rwanda abanyagihugu barinuba binubira ubuzima busigaye buzimvye n'ubukene byongera kuko amafaranga bakoresha ataco gishora kugura ku isoko ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali
Banki Nkuru y'u Rwanda ivuga ko mu mezi atandatu ashize ifaranga ry'u Rwanda ryateye agaciro kangana na 4%. Banki Nkuru isobanura ko ibi byagize ingaruka nyinshi ku izamuka ry'ibiciro ku masoko hirya no hino mu gihugu. Profeseri Kigabo Thomas ushinzwe ubukungu muri Banki Nkuru y'igihugu avuga ko ubu ibiciro ku masoko byazamutseho 2.5%. Ariko kugereranije n'uko ifaranga ry'u Rwanda ryifashe mu karere nta wakwemeza ko hari byacitse.
Mbese amafaranga yose yo ku isi niba na leta amafaranga yose arimo aratakaza agaciro. Ku madorari
urabona turangura ibintu byinshi hanze kurusha ibyo tujyanayo
yes.
Niba nyine dusabwa amafaranga menshi kuko yazamutse ntacyo bihungabanya ku bukungu
iyo ureba izamuka ry'ibiciro mu Rwanda ubu ngubu turi kuri 2.5 ibyo uvuze ni ukuri ikidufasha twebwe nuko ibintu tuvana hanze hari byinshi dusigiye tuvana muri region kuzamura ibiciro nk'uko wari ubivuze ni ukuvuga niba amanyarwanda dukenera amanyarwanda menshi kugira ngo turangure ibintu hanze ko bizageraho bikazamura inflation ibyo ngibyo ntabwo muri forecasting zacu ntabwo duteganya ko inflation y'u Rwanda izarenga 3.5% uyu mwaka wose
nubwo abashinzwe iby'ubukungu bemeza ko ibintu bidakabije iyo uganiye n'abikorera imirimo inyuranye mu Rwanda bose bemeza ko ubukungu butifashe neza hari abasigaye babiteramo urwenya ngo bagiye kubaririzaho amafaranga yagiye abari bamwe twaganiriye bakora imirimo inyuranye mu mujyi wa Kigali
njya mpura n'abantu benshi bakora amasoko ya leta abafite ikibazo gikomeye cy'uko bishyurwa bitinze cyane ingaruka rero nagiye nkurikira ugasanga abaturage benshi bakorera leta mu mihanda mu mashuri mu bitaro iyo batishyuwe ntibabasha kujya guhaha iyo batahashye naho bikopesheje ntibahishyura iyo batahishyuye wa mu rwemeza mirimo atayabahaye banke nawe ntayishyuye iyo atayishyuye hari nabo ujya kumva kumva ngo bagurisha ibintu byabo
abantu ubukungu n'amadolari n'ibikisindisiye wowe se kurangura ibyo murangura abona byarahenze
byarahenze ariko ntitunabirangura kenshi ntibigurwa byagiye bizamuka biciro byagiye bizamuka kandi byazamuka n'abaguzi ntibabone
mbere hakiriho ibiciro byiza wasangaga abantu baza guhaha koko ariko ubu ngubu nago bagihaha nkuko bikwiye nkuko mbere bahaga kubera ubu ngubu urugero ku munsi nagiye nakoreraga wenda nk'ibihumbi nka bitatu sibyo ariko ubu ngubu nta n'igihumbi na 500 nkorera kubera yuko nanjye ntazi ikintu byagenze
ubusesenguzi bukorwa na banki nkuru y'igihugu bwerekana ko kuzamuka kw'idolari rya Amerika biza kwisonga mu byahungabanije ubukungu bw'u Rwanda ubu ku isoko idolari rimwe rya Amerika riravunja amafaranga y'u Rwanda 790 mu gihe waba ushaka amadolari ushobora gusabwa gutanga hafi amanyarwanda 800 ku idolari rimwe kuri Professor Kigabo yumvikanisha ko iki kibazo atari umwihariko w'u Rwanda
twe nta kibazo kidasanzwe dufite urabona ko ibihugu bikomeye byagize ihungabana ry'ubukungu mu mwaka ushize noneho Amerika ubukungu bwayo butangira gutera imbere mbere y'ibindi bihugu iyo bigenze gutyo rero no kuvuga ko interest rate zaho zirazamuka ugereranije n'iziburayi aba investors bari burayi muri financial market and whatever bavuga bati okay reka tugende tujye gushora imari yacu muri Amerika aho conditions zimeze neza ubwo bikomeza gutuma amadolari yo muri Amerika zamuka
ibibazo by'ubukungu bifite ingaruka nyinshi ku mibereho y'abaturage biravugwa mu gihe guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ubukungu bwazamutseho 7 n'ibice 6% nubwo ababishinzwe babyerekanisha imibare biragoye kwemeza abaturage ko ubukungu bwifashe neza kuko benshi bakubwira ko ubuzima bugenda burushaho guhenda Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Nchuti mwese mwaduteza matwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twashikirije Perezida wa Leta Zunze Amerika Barack Obama uyu munsi ku wa gatanu niho yashika i Nairobi mu gihugu cya Kenya aho bitekanijwe ko azoja mu nama nkuru y'abikorera utwabo mu gikorwa cyo kugwiza ubuzi n'ubutunzi muri nama niho hazovugira kandi ivyerekeye mugambi wo gukomeza ubucuti hagati ya Leta Zunze Amerika bufatiye ku butunzi hamwe na Afrika yo munsi ya Sahara igihugu cha Kenya nico igihugu cha mavukiro cha se wa Perezida Obama bubaye ubwambere umushyanahe Obama agendera igihugu cha Kenya ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacho gituma urugendo rwari rurindiriwe n'igishika cinshi
umushikiranganda je rw'ukwifuna abansi wa Amerika Ashkara yabonanye n'abategetsi b'abakurde mu rugendo rutatangajwe yagize ku mugwa mukuru w'intara ya Kurdistan Erbil mu gihugu cya Iraq Ashkara yashitse mu gisagara cya Erbil mu gitondo cyo munsi kwa gatanu aho byari byitezwe ko avugana na president w'intara ya Kurdistan Masoud Barzani acuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abarwanyi b'abakurde na bamwe mu bagwanyi bakomeye mu rugamba rwo kugwanya intagondwa z'umugwi Islamic State Njuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro twari twateguye kuri isaha niyo bigarukiye dushimiye ingenieur Voitek Zorniak yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Kalala yari yafasha amajwi agashiramo ibiganiro twashikirije kuri mikomari manager Fidel Niyongabo
na Frederic Nkundikije mugira amahoro n'umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.